mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahe ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Kuri uyu wa kabiri, I Bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi hateraniye uruganda rwo gutsimbataza intwaro rusange. Uwo murwi ushinzwe gutegura amatora seni wateguriye abarongoye imigambwe n'amashyirahamwe yigenga yigenga hamwe n'insengero.
Deni n'abakozi banyu bazanya imigambwe hari byumve icyo muzokuramo icyo muzoshiramo mukacumvikana pe n'amashyirahamwe y'amateka n'amateka y'igutya kurutoke kuri twebwe tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikiye.
Uwo ni Serge Ndayiragije, ni komiseri mu murwi seni ushinzwe amatora mu Burundi, yari muri urwo ruganda. Inkuru irambuye turaza kuyibagezaho mu mwanya, hamwe n'izindi nkuru twabateguriye zirimo iyerekeye abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo baciye ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania, bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi. Tubafitiye n'ikiganiro kira ku byerekeye indwara ya SIDA. Turabanyuriramo na bimwe mu byavugiwe mu kiganiro muri Isanga mu mwanya washize ku bushyamirane iminembwe muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'abarwanyi ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge. Turabararitse rero, mube hafi ya radio yanyu, izo nkuru ntizibacike. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu Burundi. Umukuru w'umurwi ushinzwe amatora mu Burundi arahamagarira abarongoye imigambwe gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabishyikirije kuri uno wa kabiri mu ruganda rwo gutsimbataza intwaro rusange. Uwo murwi wateguriye abarongoye imigambwe n'amashyirahamwe yigenga hamwe n'insengero. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umugwiseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira bazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyaricyo byo bagora gutora, nicyo gituma tubanza kubibutsa. Twavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'ubundi butangurira, kandi bose mu by'igihugu bibaraba bagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusange bijije gutangwa, abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPD zigamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tuba twimirije amatora, birashye ugasanga barongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ku makomine. Hariho itegeko tutariko turumva kumwe, itegeko rijyanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijyanye n'imyiyerekano. Ugasanga twebwe abanyamigambwe tuvyumva uko na cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura, ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya, ugatusanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda. Huko gwiki kugira ngo iryo tegeko tuyumve kumwe, kugira ngo ntihabe ugukwegana maze ya ntwaro rusange turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu simbatare by'ukuri.
Urongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati.
Ngira ngo muri seni si twe tuza kubimenyesha cyane uko byogenda cyangwa byogenda uku mugari gikuru ngaruka hahandi ni cyaki yago kugira ngo abantu bashike kumwe n'ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitohwanga, yuko abantu bicaranye n'ivyo kwanga yuko bavyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza.
Bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga kubijanye n'itegeko rigenga amatora, bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama, bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose. Nestor Girukushaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushingamateka gato Rwasa ari mu babajije ico kibazo.
Mwabanje kutubwira muti intwari bereye igengwa n'ikiyago cyama. Nubwo muri cyo kiyago cyamaho muri iryo tegurwa ibwirizwa rizogenga amatora bw'icyo kiyago cyamaho carabaye neza, ubwo imigambwe yose yaragize ishiki ivuga ko ubwo abarundi n'abarundikazi bose baragize icyo bashikiriza kuri iyo nteguro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izobatunganiriza kugira amatora agende neza.
Mu mugwiseri bavuga ko ico kibazo atanyisha itomoye bugitangira. Komiseri Serge Ndayiregije umuri umugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo.
Seri n'abakozi banyu bw'abanyamigambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntiharadushikira niyumvira yo ko twavuye ku kiyago tukaravugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe n'imigambwe muhani vyiyumvira ico muzokuramwo ico muzoshiramwo mukacumvikana ko inama nshinga amateka n'inkengo z'amateka ikagikubita ku rutoke. Ni ukuri twebwe ico tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikirije mu gihe naho mutavyumvikanye ko seni ni ukuri ntashishoboye guca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateka seni ifise ivyo itegura biyerekeye.
Petero Caravel kazi yise arongoye mu Gwiseni arahumuriza abibaza ko umugwa arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje, asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure. Akavuga ko barindiriye ku itegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangamisi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 i Bujumbura. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikobananka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze kuri iyi nkuru. Dukomeze tubagezaho amakuru yerekeye Abarundi. Nanone Abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo baciye ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda. Baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini, bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo. Bavuganye rero na mugenzi wacu Eroje Urika neza uri Nairobi muri Kenya.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyatangaje ni uko n'ababa bafite imitari bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana.
Boraba bakaja hamwe hagati y'icyo gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwa bantu turahahombera gose mu biteye ubwoba.
Iyi misore ibiri turuka mu makomine ya Bugenda na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mu Barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo. Biganije ujya ariko ibyababaye ko
jewe nahakurukiye Bujumbura kwa Sione ku itariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania. Tugeze ku mupaka wa Tanzania n'Uganda aho bita ku Mutukura, abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma. Ntituzi ngo twahobwe iki, nta kosa twari dufise eka na byangombwa by'inzira byose twari tubifise. Muga twikintu batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane. Twe nk'ibyo bintu muri make ntituzi icyo bo babapfa.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Ishari kibabaje cyane ni uko umuntu ari gushobora kwibaza ati none ni biki kumbure bo babanka gwagwaruka bavanga rugenda kubagoba kwiga intuze nyibyigisirikare cyangwa ibiki. Icyatangaje ni uko n'ababa bafite imitari bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana. Icyo gihe hari twari kumwe yagiye muri migrasiyo y'Ubuganda arabaza cyabitumye bamubwiye ati ntacyo bashimye kuvugana nawe ati nasubire inyuma abwire nkuru nziza avuge icyabitumye. Nuwagira alternative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko.
Abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokera muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo, bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa inyuma ata mpamvu bahawe.
twarababaye cyane twabuze ngo tuyifata uko iyo uvuye muhiruva muhiruziga waseze imijyango wagize iki twaramaramana no gusubira mu mijyango hari usanga agatike yagahawe n'umuvyeyi wiwe urabona ubu mu rundi turamaramaje tukashomera akavuga ati mwana anje akiragenda uhigira handi ni kuvuga ari yagurije nkagaka urumva kabagahombye yakubonye ugarutse nawe narira nkuko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane twaramaramaye nacyo cyane gose turako tugira
asico gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe gose twaciwe uriyumvira n'ukuntu zosubira inyuma ukiyumvira ukuntu zoshikamuhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo
twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka bagatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda
narahomze kabisa bimwe biteye ubwoba kuri umvire navuye ku gatumba nagurishije ibintu ngenda bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige turafata imodokari aho twari ni bujumbura twara ahantu twaza turarya amafaranga ku mutukura badusubije inyuma hose batura dusubize inyuma umva twarya amafaranga twaraba twararondeye yana turahombe bimwe byahatake
ubuserukire Burundi muri Kenya ambasadori wa Remi barampama sigura ku kibazo c'abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba
vyukuri si kibazo camaho icyo naho bavuga ko ari kibazo nti kizwi na leta y'Ubugande nabiyadukiza bagagira iyo nyifato kumvo zibiri canke zitatu harimo yuko bo bahenda hende bakagira ico baronse ubwa kabiri harimo ibyo bavuga ngo nagashavu gafatiye mu gihe abaganda b'abaskuti bagira baje Burundi ivyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho rero Burundi bakaba bwarafashe igihe nyifata ubwishimikije amategeko hari mu baganda bari baherekeje abo bantu batabyakiriye neza batwawe n'agashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanke bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'Uganda cyagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'Uganda n'u Burundi baratwigeje neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo
abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umupaka wa Kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania urwaruka rw'abaganda n'abaganda kazi bo mu hari w'abaskut rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega ico gihe abajejwe binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekejwe rwaruka bari bitwaje ibirwanisho muri iyi myaka itatu iheze abarundi batari bake basohokira muri Kenya na Sudan y'Epfo muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha bubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'urudandazwa rwo mu ibarabara eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
nkuko mubyumvise rero ni ikiganiro kira dusubire gato mu Burundi umugambi nawe nuze ufasha abakenyezi kwiteza imbere binyuze mu gikorwa cyo kuzigama no kugurizanya abahuriye rero muri uwo mugambi mu mashyirahamwe basanzwe bagendana aho mugera wa sida bashima cyane ibyo bikorwa kuko nabo babona ko bishoboye kubafasha gutunga imiryango yabo ibindi kuri inkuru murabigezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Francine ndiho kubgayo
bgacha bishoboka nyene wigurira isabune yikumesura gahuzu canke ukagura gahuzu kagurira na gahuzu abantu
uri muri nawe nuze nushobora gutegwa n'ikibazo ngo buraho wikora
bashima ingene kuja hamwe mu mugabo kuziganya no kugurana na wiswe nawe nuze byabagiriye akamaro aba bakenyezi basanzwe bagendana mu gera wa sida basanze batoguma bareza amaboko kandi bafise imiryango bagaburira batangura batubwira ukuntu biyungunganya
ubwa mbere tugitangura twatanga amajana 5 hanyuma jana gintega bitoze umwaka ugira kabiri tuca tubona twaduze cyo dutanga igihumbi jewe umwaka ugira indwi byaranyunguye kubera kukuntu ibintu byagenda bigabanuka umwana ari kwibere hageze kwacuka hajya amaze umwaka muri ico gihe uri kurakora waca umenye ingene umugurira kabuye agasukari kabona umwana arabayeho
kundi gutwe dutanga amafaranga 3000 no kuvuga yuko mu kwezi dutanga 12,000 hama tukazogabura umwaka uheze kandi ucusanga harimo inyungu nyinshi kandi nawe we byaragufashije utuntu n'utundi udukenewe mu rugo ushobora kutubura kubera uburi mu mugwi
mwishira hamwe nta ugwara ngo aburi umugwaza eka mbere no gutunga umujyango birashoboka ariko abo bakenyenzi bavuga ko bisaba kuba inkerebutsi
uri muri nawe nuze nshobora gutegwa n'ikibazo ngo buraho wikora nshobora kugwaza umwana ngo buri ngene umuvuze ucaje mu mugwe ukababwire ikibazo wagize hama bagaheza bakagurana hanyuma ukazori habuhoro buhora atamuntu ariko arakandamiza kandi ukariha ideni ry'abandi kandi ukaririha ku mahera make ku buryo bw'uko bakuguranye amafaranga 100,000 dushobora kubiriha mu mezi 3 tugashira ko inyungu y'ibihumbi 10 kandi iciza c'ibyo 10,000 nukubera ko ugaruka umwaka uheze mugabuye nawe ukayaronkamo uri mu mugwi utegeza kuba umukenyezi akerebutse kuko udakerebutse urumva nibyo wowe uri kurakora byose nibyo tera imbere
bidufasha kuja hamwe tukisanzura tukaganira tukayaka neza tukavugana n'abandi hariho n'imigumbere tuvanze n'abatagenda n'umugera wa sita yego kandi ntacho bitwononera oya ahubwo uyu muntu agiye kuza ariyumvira ibintu nk'ivyo ngo ninyegeze ntibamenye ca bituma n'umutata ufata neza canke ngo ahave abandanya kwita bamarande ikibikenewe turashobora gutungishwa kuja mwishira hamwe maze kwigurira gahuzu kamara gusuma utwujya utarinze kuza kuzera inze urumva yuko bifise akamaro kwigurira umunyu utaja kudodora ku rupangu rwa naka umpa gatunguru magaki ngurana ijana giruko urumva ko bidufasha gose
abakenyezi bahurikiye muri bene ayo mashira hamwe barafise ico basumbije abandi kahitase kamikazi arongoye ikigo turiho gisanzwe gihimiriza abo bakenyezi gukorera muri iyo migwi akavuga ko ari abantu usanga bihiteka kuko baba banashoboye kwibeshaho n'imiryango yabo
usanga ari abantu bakeye mu maso usanga ari abantu bafise abana bameze neza usanga ari abantu bashobora kurangura ibikorwa nk'iby'abandi bantu bose barangura atama ariko arishishitira atama gwaye atama kukubera ko yifashe ugasanga ari umuntu yambaye neza ego kandi ibyo turabibahimiriza ko buba abantu nyene bataza kwisuzuguza nabo nyene biha iteka agaciro kabakwiye
iyo migwi yo kuje hamwe abo bakenyezi barayishima bafise amategeko bagendera ko ugakorushizemwe inguvu kugira ntibaze bagabura inyungu utarimwo ikindi ciza babibonamwo nuko basa n'abacungana bigatuma birinda no kuja mu ngeso mbi Francine ndiyo kubwa i Bujumbura kubwijwi rya Amerika
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyuma y'icyo kiganiro kira tunyarukire noneho muri Republika na Demokarasi ya Kongo iminembwe muri Kivu yepfo avugwa imirwano yatewe n'ubushyamirane hagati y'abarwanyi ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge ni muri segiteri ya Rurenge muri territoire ya Fizi. Iyo mirwano himaze kugwamo abantu batari bake. Mukanya gashize mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na bamwe mu bayobozi bamoko hashyamiranye barimo bwana Bikino Mitabu ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe na bwana Pierrot Karuba wo mu bwoko bw'abanyino. Karuba aravuga icyo atekereza ko ari cyo cyateje ubwo bushyamirane.
Kibazo cyo mu Rurenge ari amunka ni kibazo gitangije vuba cyane uziko mbere na mbere habanje kuba ikibazo cy'ubujombo hariya aho ingabo zitagondwa z'abamayimayi bitwa bo babikoze bishambuke bagwanye n'abandi ngo bitango ni babagumine icyo iyo migwano irakomeza ariko nyuma imigwano barayihagarika hariya mu Rurenge hakaba hari habayeho undi wari ufite groupe arme iwe ariwe baza bita ngo ni Mulumba hondwa wo mu bwoko bw'abanyintu ni umusaza cyane w'umumayimayi uwo ni wo wageze kuma gutoza ibitoro abwira abanyamurenge ikiyaro ko kiza gitanga ituro rya leta kandi iwe atari leta nyuma mu kwezi kw'icumi abanyamurenge baragendaho barabusiga ngo babusigane bavuga yuko tuzoza tuguma gutangira umuntu inyeshamba ituro yani gitoro tugende duhamagara abana bacu bajya mu nembe baje guhagarira baje gucungera abungeri bose genda nyine batangira gucungera umutekano aho batungira umutekano wabungeri nyuma yaho babahungu kiba kurikiza ibyo bari bababwiye ngo baje gukora bagendaho batangira gutoteza abaturage bari baraho abanyinshi n'abafurero n'ababembe
ugumye kuri telefoni gato bikino mitabu uyu ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe nawe turamufite kuri telefoni bwana Piero Kaluba uwo mu bwoko bw'abanyinyu yararimo atubwira imvo n'imvano y'imirwano imaze iminsi hagati y'aborozi muyobora ndetse n'abamayimayi akavuga ko iyo mirwano ishobora kuba yaratewe n'insoresore z'abanyamurenge zagiye kugaba ibitero kuri Murumba wasaga nkaho atoza amatagisi ku banyamurenge wowe ibyo bwana Kaluba avuga urabyemera
oya rabise ngo avuga byo ijuru we avuga ibizabaye ejo tasubira mu mateka yabayeho abanyamurenge batotezwa igihe kirekire nabo bamayimayi nambi nsosore zarafashe intwaro zo kwirwanaho nukubera gatotezo k'igihe kirekire babatoteje babanyaga ibintu byabo uwo Murumba bavuga umwaka ushize yajanye nka 70 ku mbaraga azinyaze nubarongera arakomeza twara n'izindi izo avuga karavuga ibintu byo hejuru avuga ingaruka y'ikibazo ariko ikibazo nyamukuru nukubera bari abamayimayi bari hari abatoteza ubwoko ha imyaka imirongo tubari imyaka 100 kuva muri 64 urumva baradututeza bakarya n'inka zacu cyane cyane aho zavuye izavuga n'ibituya nimba abanyamurenge banabikoze njewe ndemezanya kuko hari utundi dutoya batwaye amafaranga 500,000 na carte memoire na pano solaire imwe hanyuma yabwo abo bamayimayi kubera bamenyere kwica abantu baragenda baryama mu nzira barasabungeri badafite ikibazo nta muntu bari bishe izavuga ngo batoteje abantu navuga umuntu bishe umwe
bwana Kalumba
kavuga ukuri nuko kutavuga ukuri niko kwakwesha ibintu Murumba yarahavuye yego Murumba ko yigendeye kandi baremwendeye bamuhenze itoro arigendera nizo nkavuga ngo Murumba yigeze kujana inka ntabwo abesha ntabwo Murumba yigeze kujana ayageze abasaba igitoro nicyo yageze atangiye ariko yari nko kukubwira uko tuzabaye icyo gihe aba bahungu bagiye kubirira abahungu barate misiyo bari bakurikiye yo gucungera inka barashyira mu bindi byo gupanga zo gushyiraho amasheriya adashoboka ku baturage bariri batangira no kubyore n'abagore batangira no kubimba imimbati no imyumbati no kugenda bagira imirima izo nizo zatumye inyuma yaho agenda banyaga ikate memoire kuko yamaze kwivuga n'uwo munsi nyine yari 24 ibitazama biturika aho umumayimayi umwe umugore wiwe bari bamubyole hari icyo umuhungu wamubyole aranamwica nyine yaramuteza umutego arawufata umwe aramurasa
bwana Bikino
ndakumva
uravuga iki kuri ibyo avuze asa nkaho anyomoza ibyo wavugaga
oya ntazanyomoza njewe izo mvuga njewe nemezanya nabyo iyo siyo mpamvu yotuma bazana ibintu ngo bica abantu mubaze namba carte memoire n'ibihumbi 500 byotuma avuga ngo bagende bafata abantu babishe nuko bamenyere kwica abantu abo bamayimayi ubuzima bw'abantu ndacu babwiye kandi si ubwa mbere si ubwa none batero karavuga cyabiziwe ko hari igibazo kigize igihe kirekire ubwa n'ubwa none banyaga ibintu banyaga inka tazi muri 2017 abantu 30 bapfuye n'inka 1,500 zagiye izo abo bahungu bari bahari bari batoteje abo bamayimayi n'uwo Murumba avuga ndemera ko Murumba yari yagiye ariko afite abandi bahungu biwe yahasize yatreninze ni benshi bamenyereye kwiba no kurenganya no kurya ibintu by'abandi babahohotera nimba Murumba yaragiye ariko yasize habandi
bwana Mitabu uko muri babiri mwese muri abayobozi mwakabaye mufata iya mbere kugira ngo mugerageze mugarure ituze n'imibanire myiza hagati y'amoko yanyu niki murimo gukora
ubu izavuga mu rwabo abo bamayima kugira ngo baje gutega abantu babice twari muri processus yo kujya kubona abo bahungu no kubabwira ko bagomba kwitwara neza mugabo ndetse bakanavayo kugira ngo dukomeze ibiganiro byo gushakisha ukuntu akarere kobaho katari mwimbunde ico nico cyari cifuzo cyacu inzira ni ndende urumva nyine izo zose kugira ngo abasore batware imbunde n'abamayimayi babeho mugabo uruhare rumwe abaturage banyamurenge n'abafurero ntabyo dupfa nubwo byabaye njewe nari ndiyo nari ngiye kushakisha ukuntu twokora ibintu by'ibiganiro ngo duhagarike iyo mirwano ariko nyine izo nsore sore z'ababemera abanyamurenge babicamwo bahita batera imihana baratwika ariko muzukuru giye kureba abaturage tacho dufatura abana n'ubu nyine twatangira inzira y'ibiganiro ejo twiriwe mu manama none hiriwe amanama kino cumwe cyose na manama duteganye kugira ngo turebe ukuntu twohinahinisho kibazo muzukuri uko izo nsore sore nizo mbunde zitera ikibazo ariko muri rusange ababembe n'abanyamurenge n'abafurero turicara hasi tukavuga ikibazo cyacu tukishakira umutekano izo nizadushiye umyanya y'intoki ariko bivuye ku mpamvu yuko baba baraje nimba abasore baritwaye nabi bakaza tukicara hasi tukavugana ariko ntibafata inzira yo kuja kwica umuntu.
Piero, wowe ubona umuti w'ibyo bibazo mumaze igihe muhura nabyo ari uwohe?
Urakoze rwane munyamakuru. Umuti w'ibyo bibazo byose ni ukubwira yuko buri bwoko bugende ubanze bwigisha abana ba abanyintu bigisha abana abafurero bigisha abana abanyamurenge bigisha abana ariko rwane munyamakuru abanyamurenge ndagira ngo abana barabananiye kuvuga ngo babatumye ngo baze kuragira inka baze gutungira inka bakadeutse bakajya mu bindi ntubwo ko bikima byemera yuko ubwo bari baza bashaka isuku kuvuga ngo babiprepare baje kubaho baje kubakira abantu ngo bareke bene ibyo ni ibintu bakoze bwana munyamakuru ni ibintu baza bagomba gukora bahaye bateguza abantu abantu nabo kibamenye yuko iyo basuguzuguritse bigwanaho kandi yaje n'imbunda maso n'ikindi kibazo ni leta ikwiye guhagarara ikirukana ariya magurupe yose hariya hari birozi bishambuke mayimayi araswe ashirari ari uyo kumino cyangwa alshababu bagende bamurase ave hari n'ejo n'ejo bundi bana munyamakuru batwise amazu iruhande rwa Minembwe hajya kuri komine ya Minembwe.
Bwana Piero Kaluba, kizere mufite cyuko amahoro azagaruka muri ako gace kanyu ka territoire ya Fizi kingana gute?
Kizere turagifite yuko kera bikintu yabivuze ko abantu ko dutangiye kuvugana n'ubu turi mu mishikirano kuko yanabivuze nawa musi baze baguma kugwana abasaza baze bari mu mishikirano ndetse na bikino ndagira ngo yapfuse hatoya bamuhitanye bari mu mishikirano. Ikizere kirahari ariko icyo navuga bwana munyamakuru igisigaye cya Kongo nigihaguruke kigendeho kirimbure buri muntu wese ufite imbunda yaba ari groupe local cyangwa étranger abo wose ufite imbunde bitakurikiranye n'amategeko bagende bamwirukane ahunge n'umusevire wese ufite imbunda bage afatwe bamufunge n'umwana wese wananiranye agende aje afungwe n'ikindi buri bwoko bugendeho ntibusuzugure ubundi bwoko kandi tukababarirana tugakomeza tukahaba kuko twadusanzwe tuhaba.
Bikino mitabu bwana Kaluba avuze ijambo rikomeye cyane ngo tubabarirane. Ikizere mwebwe mufite ko ako gace kanyu amahoro nituze bizagaruka kingana gute?
Oya muzukuri naje ndemezanya na Piero izo yavuze ikizere turagifite mu ngabo n'ubundi babiducanyemo barasaba twikamaza ariko twari tubirimo dukora ibintu by'ibiganiro n'ubu turateganya amanama menshi y'ibiganiro turavugana n'abafurero bari ahantu bita Imirimba bari ahantu bita mu Rugezi ubu dufitanye gahunda yuko tuzohora tukabiganira tukareba ukuntu twakwishakira amahoro ariko cyane cyane nemezanya na Piero hariya yavuze uruhare rwacu rw'abasaza rurahari ni runini cyane ariko leta niko n'inshingano zayo ifata abantu bose bitwaje intwaro kuko niyo ntandaro y'umutekano muke y'aya mafa yose yabaye ariko ibyo kubabarirana muzukuri abakongomani tuzikubabarira hari n'ibindi byinshi byabaye turababarirana n'ibi zabaye zarabaye kuko amazi ya sesese ntashobora kuyorwa ariko turamira ibisigaye twizera kuko imbaraga z'ababyeyi ari nini ariko leta nayo ridufasha.
Icyo rero cyari gice kiganiro muri Isanga cyavugaga ku bushyamirane hagati y'abarwanya ba Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri segiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi. Ni ikiganiro rero mwari mwateguriwe na Edi Rwema, aha akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Tubashimira mwese kwa mwateze amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza. Tubararikiye kandi ibindi biganiro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.